Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turaramukije nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2017. Muri kumwe na Fiden Yongabo.
Muraze ko ari ibihugu bidashobora guhemba abakozi, ashobora guca amezi 3-4 badahembwe, ariko ubizo no munsi barundi bashobora guhemba kandi abakozi turashobora kandi no kubanda kurangura imigambi y'iterambere. Ikirimubye ni uko ikintu cyose gifite intango rya miherezo, ariko ikirimubye ni uko Ubushinwa bwiyemeje ko zokwama gushyigikira Burundi.
Uyo ni Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza, inyuma yuko abonanye n'icegera cha Perezida w'igihugu c'Ubushinwa yari mu rugendo mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ku mukanya kari imbere. Reka yamara dutangure ku makuru avuga hirya no hino, tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse Rosine.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika umuherere hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho sentare ya gisirikare yaciriye igihano cy'umunyororo w'imyaka 5 hamwe n'icyo kwicwa abantu 4 bagirizwa ubwicanyi bukabije butari buke bwakozwe ku banyagihugu mu ntara ya Beni iri mu seruko bwa Kongo. Ivyo bihano byatanzwe na sentare ya gisirikare mu ntara ya Kivu yo mu buraruko. Nako ku munsi wa gatatu, babiri mu basomewe izo manza baciriwe umunyororo w'imyaka 5, abandi babiri baciga urubanza rwo gupfa. Ivyo vyatangajwe n'umukuru w'iyo sentare, Colonel Jean-Paulin Esosa Masele. Ivyo bihano vyashikirijwe mu rubanza rukomeye ruriko rubera mu gice ca Beni kuva mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze, ku bwicanyi bwahitanye abantu amajana n'amajana muri ico gisagara no mu micungararo yaho kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi 2014. Mwamenya ko ubwo bwicanyi bwitiriwe abarwanyi bo mu mugwi Allied Democratic Forces usanzwe urwanya leta y'igihugu cya Uganda. Mu nama yabaye kuri wa kane ku bijyanye n'umutekano muri Somalia, abari bayirimwo bumvikanye ko bazoshyigikira umugambi ujyanye no gukomeza abajeje umutekano ba Somalia basanzwe batagira ibikoresho kugira bashobore gutuza abarwanyi w'umuhari Al-Shabaab. Inteko z'ubumwe bwa Afrika AMISOM zituruka mu karere ka Afrika y'ubuseruko zishika ku 2020 zitekanije gutangura kuva muri ico gihugu mu mwaka uza w'ibihumbi 2018. Muri iyo nama, leta ya Somalia yasavye UNICO yokuraho ibihano vyose bijanye n'ibigwanisho ingingo imaze imyaka itari mike kugira abasirikare ba Somalia bashobore kuronswa ibigwanisho bikomeye. Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed wa Somalia akaba kandi yasavye ko hoba umugambi wo kunagura ubutunzi bw'ico gihugu bumaze imyaka itari mike bugeramiwe. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemanze kuri uyu wa kane ko yabajije umukuru w'ibiro bijeje gukora amatohoza ku vyaha nimba yoba ariko arakorwa ko amatohoza. Ni mu gihe hari impari za politike ku bijanye n'ikomborwa ry'umukuru w'ibiro vya FBI James Comey ryabaye ku munsi wa kabiri. Bamwe bakavuga ko bafise amakenga ko hashobora kuba hari kutubahiriza ibwirizwa shingiro. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru NBC, Perezida Trump yavuze ko atamatohoza ariko aramukorwa ko mu gihe yari abajijwe ku bijyanye n'ibyatangajwe na Comey ku matohoza ariko akorwa ku myiyamamazo yiwe mu mwaka uheze hamwe n'uko yoba yarakoranye na leta y'Uburusiya muri icyo gihe. Bradley Moss, umuhinga mu bibazo by'umutekano mu gihugu, yabwiye Ijwi rya Amerika ko icyo kibazo kitashobora kubazwa. Yamara Moss avuga ko bigoye kumenya nimba harabaye kurenga ku mateko bivuye ko Comey yishuye ko amatohoza ariko arakogwa kuri Perezida Trump. Muri Repubulika Centrafricaine hatowe umusirikare agira 5 yaguye mu gitero cyahitanye inteko z'ishyirahamwe mpuzamakungu MINUSCA. Ico gitero cikekwa ko cakozwe n'abagwanyi b'umuhari Anti-Baraka nk'uko vyatangajwe na ONU cabaye ku munsi wa kabiri. Stéphane Dujarric, umuvugizi wa ONU, yatangaje ko umusirikare yatowe kuri uyu wa kane aturuka mu gihugu ca Maroc. Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, yateye ivyatsi ubwo bwicanyi. Guterres ahamagarira imigwi yose igwaniraho muri Republique Centrafricaine ko yohagarika intambara nk'uko yabisabwe na Perezida Faustin Archange Touadéra kugira bashire hamwe mu kubaka igihugu. Mugihe Leta Zunze za Amerika itekanya kurungika abandi basirikare bayo muri Afghanistan, abahinga bavuga ko bafise amakenga ku bijyanye n'uko umugwi wa Taliban uzoheza ugaturura canke ko bizofasha mu kuzana uwo mugwi mu biganiro. Bitekanijwe ko President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika atangaza ku bijyanye n'umugambi wiwe ku gihugu cya Afghanistan mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu. Ni mu gihe abahanuzi biwe basaba ko horungikwa abandi basirikare bashika ku 5,000 biyongera ku basanzwe bari muri ico gihugu. Yamara abahinga mu by'umutekano bavuga ko kongereza abasirikare muri Afghanistan ataco bizohindura atari hamwe ari hamwe hadafashwe izindi ngingo zirimwo izega Leta ya Afghanistan no kwemeza Pakistan ko yohagarika gukorana n'abagwanyi bari muri Afghanistan. Mwamenya ko umuhari w'abataliban ufise ibice 11% kwijana vy'intara za Afghanistan wigaruriye. Ibice 30% vy'izo ntara bikaba birimo intambara hagati y'abagwanyi b'uwo muhari n'abasirikare ba Leta. Ibiro vya President Moon Jae wa Korea y'Epfo vyatangaje kuri uyu wa kane ko afise umugambi wo kurungika intumwa mu gihugu cy'Ubushinwa kuganira ku bijyanye n'ibigwanisho ruhanyanganda bihingurwa na Korea ya Ruguru hamwe n'amakenga y'Ubushinwa ku buhinga bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze za Amerika buherutse gushigwa mu kare muri Korea y'Epfo. Abategetsi ba Korea y'Epfo n'Ubushinwa bavuganye ku telefone umunsi umwe inyuma yaho Moon Jae arahiriye mu mabanga yiwe yo gusubira president yakuwe ku butegetsi Park Geun-hye. Umuvugizi wa President Jae avuga ko abategetsi b'ivyo bihugu ko ari bibiri bumvikanye ku mugambi bahuriye ko wo gukura ibigwanisho ruhanyanganda mu kigobe cya Korea.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi. Igihugu cy'Ubushinwa cyiyemeje kubandanya gufasha Burundi no kongereza imfashanyo giha leta atanyungu gisavye. Ivyo vyatangajwe inyuma y'umubonano hagati ya President w'Uburundi Pierre Nkurunziza n'icegera cha President w'Ubushinwa Li Yunchao. President Nkurunziza yavuze ko ibisata bigiye gufashwa birimwo uburimyi, ubworozi, indero n'amasoko ntanga nguvu. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Roje wirika neza irakurikiranye uwo mubonano.
Ahejeje kwakicegera cy'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Li Yunchao, Perezida Pierre Nkurunziza yavuze ko Ubushinwa bwiyemeje kubandanya bufasha Burundi mu migambi y'iterambere no gufashanya mu mashyirahamwe mpuzamakungu bihuriramwo. Natabitigira inyezina umukuru w'igihugu yatanze yabwiye amenyeshamakuru bimwe mu bisata Ubushinwa bwiyemeje gufasha kurusha.
Kugeza kano kanya twashaka kubwira neza yuko amasezerano yajanye no kuraba twoteza imbere igihugu cyacu cy'Uburundi cyane cyane bijanye n'uburimi n'ubworozi, hanyuma kandi tukaraba n'ibindi bikorwa bijanye no kubanda ya nyubako bijanye n'ibiro by'umukuru w'igihugu, ku buryo hari ikindi gice gitoshye kibandanya kubakwa. Hari n'izindi rero mfashanyo biyemeje kuzobandanya batanga biciye mu gushyigikira Burundi, ari bijanye nko kuraba nk'ibibazo byihuta bijanye n'imfashanyo nko mu bifungurwa cyangwa ibindi byo bijanye byo bikeneye gushyigikira Burundi mu bijanye n'ibikorwa twa twifuza kurangura. Tuvuga yuko rero ariyo basinye no munsi mugana n'ibindi byo bandanye bisinywa mu minsi imbere.
Mukurindiriza bizoza mu gihe hari bihugu vyahagaritse imfashanyo vyaho Burundi na cane cane bigize umuryango w'umwe bwa Buraya bigatuma haba igihuhusi c'ubutunzi. President Nkurunziza yanishuye ku kibazo c'Ubushinwa buzofasha mu kuzibira ikinogo casigaye hahora izo mfashanyo.
Tuvuga yuko mu Burundi hari igihengere c'ubutunzi kuko ni kw'isi nzima. Mugiye kuraba Burundi tuvuga ko ariko gifise ibibazo bikomeye cyane, n'ibindi bihugu bisumba Burundi muri Afurika bifise ibibazo bikomeye cyane gusumba Burundi. Murazi ko ari ibihugu bidashobora guhemba abakozi, ashobora guca amezi 3-4 adahembwe, ariko bizo no munsi barundi turacashobora guhemba kandi abakozi turashobora kandi no kubandanya turangura imigambi y'iterambere. Ikirimwomya ni uko ikintu cyose gifite intango kugira n'iherezo, ariko ikirimwomya ni uko Ubushinwa bwiyemeje kuzokwama gushyigikira Burundi mu migambi. Igihugu ntikibeshwaho n'imfashanyo, iyo kibeshwaho n'iterambere.
Iryo terambere naryo Li Yunchao yifurije Abarundi n'abategetsi b'igihugu imbere yo kwishimira imigenderanire myiza iri hagati y'igihugu ciwe n'Uburundi. Yanavuze ku vyerekeye ibiganiro bihuza Abarundi. Agira ati tuzokongereza ibitigiri by'abanyeshuri b'Abarundi bazoja kwiga mu Bushinwa n'abakozi bakarihizwa ubwenge. Tuzotanga imfashanyo zica muri leta n'izo gufasha abantu atanyungu dusavye. Igihugu c'Uburundi nasanze ibintu byifashe neza, namye mu mabarabara ya Bujumbura ngendera amashure n'ibindi abantu bakirana neza. twebwe twama tuvuga ko igihugu cyose gikwiye kwitunganya atagitsure canke igitugu cy'abandi bantu atari benecho aho niho duhagaze kubijanye n'ibiganiro bihuza abarundi turizeye ko iki gihugu kizotera imbere munsi y'uburongozi bwa president Pierre Nkurunziza Ubushinwa buri mu bihugu bifitanye imigenderanire myiza n'u Burundi kuva mu 1963 inyuma y'umwaka umwe gusa bwikubukiye kandi ico gihugu kirafasha u Burundi mu bisata bitandukanye kuva hadutse n'ijyane za politike mu mwaka w'2015 akanama kajejwe amahoro n'umutekano muri ONU kagasaba ibihano leta y'u Burundi kakanashaka irungikwa ry'inteko mu gihugu ubushinwa buri mu bihugu bibiri bya rutubanta yagayezwa kuri bitanu muri aho kanama bene Burusiya byama bisubiza inyuma izo ngingo Liu Chao ikigega cy'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa agendeye u Burundi nyuma yo kugendera ibindi bihugu bibiri muri uku kwezi nyene ku mugabane wa Afrika navyo bikaba ari igihugu cya Senegal aho yatanguriye abandanya muri Chad imbere yo kubuza mu Burundi Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aha matungo agera ku 1,000,000 ari yamaze kwegeranywa na komite zahawe gucunga amatungo yasizwe na beneyo kugeza ubu abaserukirizo komite bagaragaje ko mu gihe cya vuba bazotangura gutanga amatungo yasizwe na beneyo ashaje canke atajanye n'igihe bitewe n'ahari bakayaha abashoboye kugwiza umwimbu wayo ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabo yari Kigali mu Rwanda
Urwego rushinzwe gucunga imitungo yasizwe na beneyo rukorera muri Minisiteri y'Ubutabera ruvuga ko kugeza uyu mitungo ibyazwa umusaruro ingana n'10% y'imitungo yose yasizwe na beneyo urwego ruvuga ko rubarura imitungo 1,000,000 rucunga yasizwe na beneyo muri iyi igera ku 18% niyo yonyine ibyazwa umusaruro kuko buri kwezi itangwa ho ubukode bw'amazu cyane cyane yubatse mu mujyi wa Kigali n'imirima y'icyayi ba mu turere twa Nyaruguru na Gicumbi urwego rurateganya gukorana n'urwego rushinzwe ubutaka kugira ngo imitungo yasizwe na beneyo ariko ifite ibyangombwa by'ubutaka bayishyireho icyo bita ibangamira iri rigamije gukumira uwo ari we wese washaka kwigabiza iyi mitungo yitiye urwego rushinzwe gucunga imitungo muri Minisiteri y'Ubutabera rutangaza bimwe mu byemezo rwafashe bizafasha gucunga neza iyi mitungo uyu ni Bwana Musabire Jean Damascene umunyamategeko muri Minisiteri y'Ubutabera
ikindi nuko hari imitungo ishaje iyo mitungo ishaje kamiraho itabyazwa umusaruro kubera ko yasetse iyo mitungo rero akaba harafashwe icyemezo cyo kweguje umutungo abafite ubushobozi bwo kwiyitaza umusaruro
Uru rwego runatangaza ko rugiye guhagurukira imitungo yashyizwemo abatishoboye n'uturere kandi utwo turere ntitwishyure amafaranga ava muri ubwo bukode uru rwego ruravuga ko uturere tugomba gushaka ubundi buryo bwo gufasha abaturage batwo batishoboye iyo mitungo igahabwa ababishoboye bayibyaza umusaruro gusa guha abishoboye uburenganzira bwo gukoresha imitungo yasizwe na beneyo hari ababifata nko kwigabiza imitungo y'abantu ukayibambura ku ngufu ariko Madamu Rugeni Martine umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera avuga ko bigamije gukurikiza itegeko ni mu kiganiro yahaye Radio Ijwi rya Amerika
ubutaka dufite bo ari ubukode niba ari mu bukode ukaba ubwo bukode waragombaga kubyaza umusaruro niba ari ahantu wagombaga kubaka inzu niba bitewe n'icyo gahunda iraho ngaho yari igenewe y'imyubakire ukaba utarakibyaje umusaruro ukaba utaragikoresheje icyo wagombaga kugikoresha itegeko ritanga uburenganzira bw'uko niba ari akarere niba ari umujyi wa Kigali basubirana icyo kibanza bakagiha ufite ububasha bwo kukibyaza umusaruro
kuri imitungo leta yasizwe na beneyo nagaruka kaza kubaza ibyo bizagenda gute
ubundi niba tarahari ubundi yakagombye kuba yarashyizeho umuntu cyangwa yarohereje umuntu muhagararira icyo kintu kikagira icyo gikoresho ariko niba yaragiye ntasubiza amaso inyuma ntagira icyo gikoraho ariko niba yaragiye kigabyaza umusaruro yaragitaye kigahabwa undi ugikoresha icyo gihe birumvikana yuko atazaza kubaza ibyo yasize ataye gutyo bitari bifite ubicunga
Minisiteri y'Ubutabera itangaza ko imitungo yafatiriwe nyirayo yagarutse ayisubizwa agahabwa na 1/2 cy'umutungo uba wayivuyemo cyakora ku bantu bakoze ibyaha bya genocide ibyaha by'intambara n'ibyibasinyo ku muntu bo basubizwa imitungo yabo nyuma yo gusuzuma ko ntawigeze ayifatira mu nkiko kugira ngo yishyure ibyo yangije itegeko rigena imicungire y'imitungo ifatwa nk'iyatawe na banyirayo byakuruye impaka nyinshi dore ko imwe yari y'abantu bahunze igihugu leta ivuga ko igamije gucunga gucunga umutekano w'iyi mitungo mu gihe abanenga iki cyemezo basanga ari uburyo bwo gufatira ku ngufu umutungo bwite w'abayirwanya. Mu mitungo yavuzwe cyane hari nk'inyubako nini izwi ku mazina ya New Trade Center y'umunyemari Tribert Rujugiro ibarizwa mu mujyi wa Kigali. Imitungo imwe y'umunyemari Kabuga Felicien ubushakishwa n'urukiko mpuzamahanga rwa Arusha ku byaha akekwaho bya jenoside mu gihugu hose. Imitungo yasizwe na bene yo imaze kubarurwa igera ku 1,145,000 igizwe n'inzu 636, ibibanza 24, imirima 555, inzu 18 n'amashyamba 88. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Ubuhindi bwifuza ko habaho amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'icyo gihugu n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Abanyamitahe b'icyo gihugu bahereye muri Tanzania gusigura ineza y'ayo masezerano ku mpande zose. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha, niyo nkuru adufitiye.
Ubuserukire Ubuhinde muri Tanzania amenyesha ko ku isi nzima atagihugu kigeze gitera imbere anyamwigenda ko mu budandaji n'amahinguriro. Ambasaderi Sandip Arya avuga ko amwe amasezerano canke umwumvikano mu vyerekeye guhanahana ibidandazwa yoboneka hagati y'igihugu ciwe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko muri rusangi canke igihugu kimwe kimwe ukwaco koko barakarusho kubagwiza tunga.
From Indian products, particularly in automobiles, in the
agira ati vyo mu Buhinde ni vyinshi, imodoka z'ubwoko bwose, amapikipiki, imashini z'ubwoko bwose zikoresha moteri, imashini zo kurima canke gusoroma, ubwato, ibijanye n'amahinguriro y'imiti, ibyo kubaka yaba mu barabara y'imodoka canke indaraji n'ibindi. Twifuza ko habaho amasezerano yo guhanahana ibidandazwa n'ubumenyi. Ubu hari ibyo dusanzwe twarumvikanye na Tanzania mukorosha urudandazwa ariko byoshimangirwa. Ayo masezerano dufasha kugabanya amatagisi ku byinjira mu Buhinde canke ibiza mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Turibaza ko bizogenda vyongera kurusha. N'abagwiza tunga bo Tanzania baremeza ko hamwe ayo masezerano abayeho bohatorera koyoko mu gushora ivyo bahinguye. Uyu numwe mu bari mu nama yarusha yo kurabira hamwe ibyiza biri mu guhanahana ibidandazwa bitagoranye hagati y'Ubuhindi na karere kose.
Naweza kuta kwamba wanaweza kuja kuinvest huku Tanzania na sisi pia tukainvest pia.
Ati barashobora kuzana ivyabo natwe tugatwarayo ivyacu bikaba akunguko kuri twese. Vyovamo kungura isoko no gutanga akazi kenshi kandi tutangura n'iyindi migambi canke amahinguriro. Nukuri amasezerano yo bari meza kuko twoshobora tutarisha amakori menshi nabo bakazana. Gutyo n'igiciro kikaba gito ku baguzi ariko nivyo kwiyumvira neza kuko nka twebwe muri Tanzania tugifise amahinguriro mato mato wasanga yacu yugaye bitizwe neza ariko ubwa ya masezerano ni meza cyane
yani of course niki dusafio.
Na huwa mugwiza tunga avuga ko amasezerano y'ubudandaji ari meza umujyango wa Afrika y'ubuseruko uheruka kwanga amasezerano nkayo yeswe EPA accord de partenariat économique yo guhanahana ibidandazwa hagati y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko no umujyango w'ibihugu vya Buraya. Inama shikiranganje umujyango wa Yase yaseguye ko aya masezerano ashobora gutuma umujyango wuzuramwo ibidandazwa bivuye Buraya bigatuma amahinguriro menshi ahomba akugara. Yase yatangaje ko gusenya amasezerano nk'umujyango bihagaritswe. Uko niko umushikiranganje w'imigenderanire ya Tanzania n'amakungu ambasader Augustine Philippe Mahiga umukuru inama shikiranganje Yase yabiseguye.
Twara la EPA ilikuwa
agira ati kibazo cy'amasezerano no y'ubudandaji EPA cyari kimaze igihe kinini kiganirwa. Ubu twafashe ingingo ko igihugu kivyifuza arico kizoyasinya. Harageze igihe twiyumvira ko ibihugu byose byosinyira rimwe ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa ariko ubu ibintu byahindutse suko ibihugu bimwe kumure bizosinya ibindi bireke. Nidushobora kwemera guhiganwa n'abandi babimazemo igihe kinini. Twebwe tuhahombera umunyeshuri ntayiganwa n'umwigisha.
Mwanafunzi hawezi kushindana na mwalimu.
Ubuhinde busanzwe bufise amahinguriro n'amazu y'ubudandaji maison de vente y'ibidandazwa mu bihugu nka byose bya Afrika y'ubuseruko. Ubuserukira Ubuhinde muri Tanzania ari nawe aserukira ico gihugu muri EAC avuga ko ibiharuro byerekana ko mu myaka 10 iheze Ubuhinde bwashoye ibintu byinshi muri uwo mujyango kandi ko nibiva muri EAC bija mu Buhinde byiyongereye. Pierre Clavin inkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Chutizi Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho
mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umugwi ugizwe n'abahagarariye amashyirahamwe aranira uburenganzira bwa muntu mu Burundi ejo ku munsi wa kane yagejeje icyegeranyo cyayo cy'ukuburi irengero kw'abantu mu Burundi imbere y'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gishinzwe gukurikira ibijyanye no kubura irengero kw'abantu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe Focode Godien Niyungeko yavuze ko ubushakashatsi bwabo bwerekana ko abantu 30 bamaze kuzimangana mu gihe cy'umwaka umwe ushize, bakaba batanguje igikorwa cyo kurondera abantu irengero ryabo ritazwi.
Ibiharuro bifite ubwoba bw'abantu bayurudwa bakazimira hamwe n'indwara zitagira uko zingana, imiryango yabo iheza igasanga irimo. Twababwiye dufatiye ku bikorwa Focode amatohozi maze kugira yuko mu mwaka umwe gusa duhejeje ibitigiri by'abantu 30, aho twagiye twerekana neza neza ukuntu abo bantu banyurujwe, hanyuma tukabereka ukuntu abo bantu banyurujwe n'inzego za leta. Twerekana kandi yuko abanyuruzwe ubw'intango bari abantu bari mu biyamirije ikigo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu, abo muri sosiyete sivile, abo mu migambwe itavuga ariko n'ubutegetsi, ariko yuko mu nyuma uko byagiye biragenda byagiye bifatira no ku bandi bantu, na cyane cyane abari mu gipolisi mu gisirikare hamwe no mu igendereza bahoze mu gisirikare cya leta, hanyuma ndetse n'abo bahoze babike nakuziza. Hariho benshi bo mugabo sedentere nabo nyine bagiye banyurwa bizwi ko bazi amabanga amwe amwe akomeye mu bijanye n'ibyo amanyanga leta genda irakora.
Bwana Niyungwe, ko ishyirahamwe ryanyu riri mu mashyirahamwe yahagaritswe mu Burundi, ni gute abantu bakwizera imibare yanyu mu gihe ishyirahamwe ryanyu ridafite ibikorwa mu gihugu cy'u Burundi?
Biroroshye, abafite ishyirahamwe bayifite mu mpapuro, ariko ishyirahamwe Focode ribandanya ribaho kuko igihamwe n'akaranga mutima k'ishyirahamwe Focode. Focode rero ukuntu abayizera bayizera ni ubwira n'ubukerebutsi bwa professionalisme ikoresha mu kugira ayo maketi. Ayo matohoza tugira umunsi umwe twokwihenda twagira itohoza ritari ryo leta yagombye igashobora kubona ayiduhera uyo munsi. Iyo kampanye twatanguje kuba akabaye nicyo gikuma yo gushika ubu, ibyo dukora byose turakopi Bujumbura tukabarungikira, ariko nta munsi n'umwe barigira bavuga bati ngiyi bintu Focode yagize irabesha. Igituma ibesha ngibi imbo n'izi uyu munsi bavuga ko yanyurujwe ntiyanyurujwe, ariho uyu munsi bavuga ko yanyurujwe n'inzego z'umutekano, ibyo n'ibyerekana ko atari ibyo n'ibi.
Iyo raporo yanyu mwagejeje ku ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu, ahanini abakurikirana ibijyanye n'ikuburirwa irengero ry'abantu, ni iki mwifuza ko umuryango w'abibumbye ukora?
Umuryango w'abibumbye twifuza yuko mubaze kwikirana ibintu biri kubirabera mu Burundi, ukabandanya ubikurikirana kandi ukadashikana ibibazo by'u Burundi ku nzego zigeze gufata ingingo, na cyane cyane nka ya sendari mpuzamakungu zirwanya ibyaha kugira ngo abari kubakora amabariko mu Burundi bafatwe kandi bahanwe. Ikindi nacyo tugasaba yuko abo bantu nyine baheza bakaraba iyi komisiyo d'enquete iri kwegera amatohoza ku mabi ari kakuba mu Burundi kugira ngo ibyo byaha byose ibishe mu kiganiro izoheze igashyikiriza inama nkuru igejejwe umuryango w'abibumbye kugira koko bafate ingingo zituma amabika y'abo mu Burundi ahagarara.
Gordie niyunge ko turagushimiye cyane kano kanyu ha iradi ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Martin Ngoga asanzwe ahagarariye u Rwanda mu nama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu vya Afrika mu seruko yagizwe umwe mu bagize umugwi ujejwe kwitwara neza wishyira hamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA. Umumenyesha makuru Ernest Ugeziwe ariko yimenyereza umwuga hano ku ijwi rya Amerika adufitiye inkuru ku buryo bunonosoye.
Martin Ngoga usanzwe uhagarariye u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba EARA kuva muri Werurwe umwaka w'2015 yamazwe kwemezwa n'inteko rusange ya 67 y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA nk'umwe mu bagize akanama gashinzwe imyitwarire. Nkuko bigaragara ku rubuga rwa Ferwafa, Ngoga yatanzwe nk'umukandida ku mwanya w'umuyobozi wungirije w'akanama gashinzwe gukora iperereza ku bintu bitandukanye birebana n'imyitwarire muri FIFA, akaba yemejwe rero kuri uyu wa kane n'inteko rusange ya FIFA yateraniye i Bahrain. Nyuma yo gutorerwa uyu mwanya abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter, Ngoga yagize ati "Nishimiye kuba umwe mu bagize komite ishinzwe imyitwarire muri FIFA. Nkaba niteguye gutanga umusanzu wanjye mu guteza imbere siporo dukunda." Iryo tangazo rivuga ko nubwo yagiye akora mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi mu Rwanda, Ngoga ari umwe mu bazwi cyane muri siporo by'umwihariko mu mupira w'amaguru, akaba yarigeze no kuba vice president wa Ferwafa kugeza mu mwaka w'2011. Iyi nteko rusange ya 67 y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yemeje kandi ko guhera mu mwaka w'2026 amakipe azakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi azaba ari amakipe 48 agizwe n'amakipe 16 ahagarariye umugabane w'Uburayi, amakipe 8 ahagarariye umugabane wa Aziya, amakipe 6 ahagarariye umugabane wa Amerika y'Amajyaruguru iyo hagati ndetse n'ibirwa bya Karayibe, amakipe 6 ahagarariye Amerika y'Amajyepfo, ikipe 1 ihagarariye umugabane wa Oceania ndetse n'amakipe 9 azaba ahagarariye umugabane wa Afrika aho kuba 6 nk'uko byari bisanzwe. Aka kanama ka FIFA gashinzwe imyitwarire katowe kazaba kayobewe n'umunyakolombiya Maria Claudia Rogers, niko kazagira uruhare runini mu matora yuzakira iki gikombe cy'isi cyo mu mwaka w'2026. Inama itaha ikaba izabera mu mujyi wa Moscow mu gihugu cy'Uburusiya ku itariki ya 16 Kamena umwaka utaha.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Itangazo ryasohowe ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane umwaka 2017, umuryango w'ubumwe bwa Buraya, ubuserukizi bw'Ubudage, ubw'Ubufaransa, ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ubuserukira Ubuswisse muri Chade, aho bose barashikirije amakenga bafise ku ihagarikwa ry'abakora mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike muri Chade. Abateye umukono kuri iryo tangazo bagize bati "Turafise impungenge ku badaharanira inyungu za politike muri Chade bafungwa kutaronka amakuru y'ivyo baregwa hamwe n'uburyo bafunzwemo. Dusaba ko agateka kabo kubahirizwa na cane cane bagahabwa uburenganzira bwo gushikiriza ibyimviro vyabo, ivyo akaba ari bimwe mu bigize inkingi za demokarasi." Iryo tangazo ryaje rikurikira amakuru yatangajwe mu ijoro ryo kuwa 11 ukwezi kwa kane nyene, yavuga ko imodokari zibiri zarimo abanyororo baharurwa hagati ya 86% zatewe n'abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bicamwe 8, muri abo bafuye hakaba harimo abantu 8 bagirizwa icwa ry'umwishwa wa perezida Idriss Deby mu kwezi kwa mbere. Abasinye kuri urwo rwandiko bashikirije kwico gitero kuri iyo miduga cyakurikiwe n'icwa ry'abanyororo biteye amakenga, bakizera ko ababikoze bazofatwa bakarengutswa imbere y'ubutungane bwa Chad. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'abandi bateye umukono kuri urwo rwandiko batera intege Leta ya Chad, bayisaba kubahiriza agateka abanyagihugu bahabwa n'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano mpuzamakungu iyo leta nyene yateye k'umukono, ari navyo amahoro n'umutekano bikomokako.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha ni ubigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, nimutangwe mu biganiro vyacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.